Turashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti bakunzi bacu, umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Muri studio y'indwi muri kumwe na Diane Ninahazo, ngiye kubashikiriza ikiganiro muri isanga cya mbere cy'uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Tubahaye ikaze rero muri kino kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no mu Sirero muri isanga. Tuza guha akanya abatandukanye kugira ngo mushobore kwifurizanya umwaka mwiza, mutubwire uko mwawihimbaje, mutubwire uko mugiriko muratangura umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Mundwi iheze hari abana batandukanye twari tuzi ko tuza kubana nabo mu kiganiro, ariko amatelefone ntiyadukundira, nabo nyine turaza kubahamagara kugira ngo bashobore gutasha. Turahera kuri Joshua. Joshua, ikaze ku ijwi ry'Amerika. Josh, uratwumva? Josh, uratwumva? Josh, uratwumva?
Yego.
Umwaka mwiza Josh.
Nafi.
Gura komega Josh.
Yego.
Witwa Joshua, amazina yawe ni Joshua yose canke Josh ni gute?
Tugwa Joshua Sanchez.
Gute?
Joshua Sanchez.
Wiga mu wakanga hega Josh?
Mu wa gatanu.
Mu wa gatanu hehe?
Kuri ITA.
Kuri ndega Josh?
ITA.
Wahimba je none umwaka neza na Noeli neza ga Josh? Wakoze iki? Wagize gute? Wagize gute? Sa?
Da kuri pia mama anashimira.
Wakoze neza mu ishuri ga Josh?
Ego.
Wabaye wakangahe? Wadubai wa chumi na kane. Rumva rero mu mwaka uza uzoce uba nk'uwa mbere, sivyo? Nuko Josh, ndakureke rero wifurize umwaka mwiza abana batandukanye babagenzi bawe hamwe n'abandi ufise ku mutima, sivyo?
Yego.
Wifurije nde umwaka mwiza ga Josh?
Mama wanje.
Nande wundi Josh?
Nante na
nabagenzi bawe. Urakoze cyane Josh, ugira umwaka mwiza, kandi mama nawe nyine n'ubwengo ku ijwi rya Amerika bakwifurije umwaka mwiza, sivyo? Turifuza ko uzohora utelefona mu biganiro byacu bitandukanye. Urakoze cyane Josh, ugira umunsi mwiza n'umwaka mwiza ngaho mu Burundi.
Merci.
Merci. ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga, uno musi rero muri Isanga yacu twashimiye kubaha akanya kugira ngo mutubwire ingene muriko murahimbaza uno mwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Kujugi Amerika rero tubifurije umwaka w'amatano ubuke uzobabera umwaka mwiza cyane. Twibaza yuko tuzobanda yadukorana nk'uko twakoranye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu n'umwaka wabanjirije iyo mu biganiro byacu bitandukanye. Tuzaza turabasha mu indirimbo zitandukanye tubafasha gutangura neza umwaka. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga. Akaririmbo Bana kabaryoheraho muri bose. Boni Bana tukibaza ko ariko karabaryoheraho muherereye hose. Turafise Eliona kuri ndi murongo wa telefone. Eliona ikaze ku ijwi rya Amerika. Ego urakomega Eliona?
Ego nam.
Ego natwe turakomeye. Umwaka mwiza Eliona.
Yatwe.
Ego uherereye ga Eliona?
Muri Sweden.
Muri Sweden. Muri Sweden mwahimbaje gute umwaka mushasha?
Twaragiye mu misa hama ku murango twaragiye abakuzini banje.
Hama nawe nayo yagenze gute?
Nicyo kimwe.
Wagize gutyo nyine?
Ego.
Nuko rero Eliona ukaba wifuza kwipfuriza umwaka mwiza abandi?
Abakuze bose banje, nyokuru muri mu Burundi, hama nyokuru na sokuru muri Canada, aba bagenzi banje n'ababyeyi banje
n'abandi muvukana. Eliona, uri muri Sweden mbwa twumva n'ikirundi cawe kimeze neza, umaze igihe kingana gute ngaho?
Naravutse ngaho.
Wavukiye ngaho onye? Ufise imyaka ingaho?
Fise 15.
Usi imyaka 15. Ninde yakwigishije ikirundi neza gutyo none ga Eliona?
Ni mama na papa.
Wacigiye mu muryango ugashobora kukivuga wavukiye ngaho onye ukamaze imyaka 15 bakikwigisha gute ga Eliona?
Muhira.
Wacigiye muhira bakikwigisha gute? Muhira muvuga ikirundi gusa?
Ego. Niki
sa?
Niki Swedwa.
Niki Swedwa. Kujugi Amerika turifuza ko mwaka uza tuzoha akanya abana batandukanye bari hirya no hino ku isi. Wumva twogira iki mu bana batwumviriza kugira ngo mwisange mu biganiro by'ijwi rya Amerika? Elion, nayo ndakubaza nti wumva ibiganiro byacu wifuza ko tubikora gute kugira ngo mwisange abana mwumve ku biganiro byanyu byacu ari byo kwanyu?
Dutumira abana.
Dutumira abana tuzobikora. Ipfurize rero umwaka mwiza ufise ku mutima Eliona.
ababyeyi abatuvukana abakuze banje nyoko mu Burundi haba nyoko na sokuru muri Canada
urakoze cyane tukwivurije umwaka mwiza urakoze cyane n'ababyeyi uti bakoze cyane kugutiza telefone kugira ngo dushobore kuvugana Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku murongo wa telefone ngomba nakire umukuru w'igisata c'Ikirundi n'Ikinyarwanda ngaha ku Ijwi rya Amerika Etienne Karekezi ikaze ku Ijwi rya Amerika kandi umwaka mwiza n'umuryango wawe tubifurije ko babera umwaka w'amata n'ubuki Etienne
Ye urakoze Diane nange kwifurije umwaka mushya muhire n'abatwumva bose muri mwanya umwaka mushya muhire twawita umwaka ubuzima bwiza umwaka w'amahirwe nituze ku mutima kuri bose
turashimye ego mwahimbaje neza uno mwaka w'2024 mwawuhimbaje gute
ngiye ku Diane no mwaka navuga ko nawuhimbaje neza mu muryango n'ishuti nkuko bisanzwe uko tubikora turahora tukaganira tugasangira tukareba twakoze muri uwo mwaka navuga ko tugafata n'ingamba nshya ariko ikindi cyane ni uko no mwaka cyangwa umunsi mukuru twahimbaje mu baturanyi n'inshuti dusangira kenshi na ni nk'umuco niko twabigize nk'umuco ntabwo ari icyo dufuna bwo kugikora ngo gusa wabaye umuco ko dukora tugasangira tukizihiza umwaka urangiye tutangira umwaka mushya
yego Etienne Karekezi rero abakunzi b'Ijwi rya Amerika dufashe mubanze mubashikirize ubutumwa ku bw'Ijwi rya Amerika ababanye natwe mu 2023 imbere yuko duca tubabaza ico mutubikiye mu biki abakunzi bacu mu mwaka uza akajambo mubwiye abatwumvirije abadufashije za nshuti twabanye makuru mu biganire
yego rakoze umpaye akanya kugira ngo mbwire abatwumva bose aho bari ko radio Ijwi rya Amerika kuva yashingwa mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni radio muri make ibereyeho abayumva mwebwe cyane cyane mutabona ijwi mu bundi buryo ni namwe mutuma tugira programu nyinshi zitandukanye cyane cyane izijya mu byaro bya kure cyane ku mitumba kure cyane aho abenshi batagira tukavugana namwe mukatubwira ibibazo byanyu mukatubwira amakuru yanyu mukadusangiza ibiri wanyu nimwe rero y'umwaka ngira nti mwatumye inshingano zacu tuzigeraho mwatumye radio Ijwi rya Amerika igira karusho kuyandi ma radio no kubindi bitangazamakuru mwese rero nize ko mwakoze umwana neza na noheli nziza kandi ko uyu mwaka utangiye uzaba umwaka mwiza mu miryango yanyu
nimurakoze cyane mu 2024 rero abakunzi bacu barindira iki kugisata muramutswa ce Kirundi n'Ikinyarwanda ku Ijwi rya Amerika
Diye nicyo navuga barindira nuko twifuza gukomeza kunoza programu kunoza imibanire nabo cyane cyane tubagenderera hafi yabo tubasanga icyo twabasaba cyane cyane abo twakwita ambasaderi bacu n'abandi badukorera kenshi navuga bitanze aha ndavuga n'abanyamakuru bacu bari hirya no hino mu karere k'Ibiyaga Bigari naho batembera hose icyo nabasaba ni uko bakomeza kubakira ku ruhande rwacu tuzongera programu zitandukanye abana benshi urubyiruko rwinshi n'urwaruka rwifuza ko twabagezaho ibiganiro bitarabajugunyuza ahubwo binemo n'amashusho za televiziyo cyangwa se abajya kumagarukana bumenyi cyangwa se imbuga mpuzambaga nawe bifuza ko twabaha ibiganiro babasha kureba tukarebana amasomo yandi tukaganira turebana iyo twifuza ko twabasha gukomeza gushyiramo ingufu nabwo babidufashijemo twabigeraho
yego murakoze cyane gose Etienne Karekezi twongere tubifurize umwaka mwiza w'2024 n'umuryango wawe nabo muyoboye ngaha ku Ijwi rya Amerika tunabashimira ku buyobozi bwanyu bwatumye dushobora kunoganza ibiganiro byacu bikaryohera ugutwi kw'abatwumviriza tubifurije amahirwe masa Etienne
Diane ndagushimiye cyane ku mwihariko cyane cyane ko ikiganiro nk'iki n'ibiganiro ukora n'ibiganiro by'umwihariko ariko kandi nanone kimwe n'abagenzi bacu bose bari hano umwe ku wundi buri wese ku buryo bwe mu bushobozi bwe no mu bunararibonye bwe bose twese hamwe nawe Nadia unawe udushyize ku byuma nk'ubu mwese hose bose mbifurije umwaka mushya muhire. Ndavuga n'ubuyobozi bw'ijwi rya Amerika hejuru yacu abadukuriye nabo mfashije umwanya ngo mbifurize umwaka mushya muhire.
Murakoze Etienne Karekezi. Ego Etienne Karekezi ni umukuru w'igisata c'ikirundi n'ikinyarwanda kw'ijwi rya Amerika. Duca tubandanya rero twakira n'abakunzi bacu kugira ngo nabo babandanye bipfurizanya umwaka mwiza aho baherereye. Inyuma yo kwakira Etienne Karekezi cengira koko tukiri muri bagenzi bacu twipfurizanye nabo nyene umwaka mwiza. Muhinga bw'ivyuma Nadia umwaka mwiza na engineer bari kumwe abo dukorana ngaha ku ijwi rya Amerika ndabifurije umwaka mwiza bakora ngaha anye ku cicaro Washington DC abakunzi bacu abagenzi bacu bari mu Rwanda muri Congo muri Kenya muri Uganda muri Tanzania tubifurije umwaka mwiza. Inshuti zacu mu Burundi zidufasha kuronka makuru namwebwe tubifurije umwaka karirimbo ni ya Kadutu Inyoni sinje iva mu mutego yarabirako anyiga bazi natakambiye imana zima zikirigwe nabona mazubicaye kuri anele yumbi piganjara nabara sesera. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda 2023 twizere ko yagenze neza bo bitagenze neza mwihangane ariko 2024 n'ukuri tubifurije amahirwe masa umwaka w'amahoro umwaka wo gutunganirwa mu buzi bwanyu mukora mu miryango yanyu mu mashuri abana mutwumva tubifurije kumenya abavyeyi muri ko muratwumviriza tubifurije kuzorera neza kandi turifuza cyane yuko muri 2024 tuzobana. Thomas, uratwumva nawe?
Ndimo ndumva.
Ego, uherere gatoma.
Ndashitwa mu karere ka Kinyarwanda n'izimo mu ntara y'Amajyaruguru mu Rwanda kiri.
Mhm. Umwaka w'uhimbaje neza ngaho mu Rwanda.
Oh, na uhimbaje neza nubwo nahuye mu n'irushya byinshi bitewe nuko utamereye neza nabuze abavandimwe babiri.
Impore.
Ubu urumva ntabwo byari binyoroheye cyane, ndabarwaza mu bitaro bitandukanye ariko birangira batambutse nyine ubwo nta kindi nagaje gukora. Ariko ndashima Imana burya ko biri kose iyo umuntu akiriho aba agomba gushima Imana. Turashima Imana.
Ni ukwihangana twifuriza ko muri 2024 bizogenda neza ntihosure guca mu byago.
Kwizera kurare muko byagenda kose umuntu aba yizera ko ibihe bishobora kuba byiza kurusha ibya mbere.
Yego. Nuko rero hamugadwa wifuza kwifuriza umwaka mwiza abande.
Okay, ndifuriza umwaka mushya abantu bose batega amatwi ijwi rya Amerika zishiza umwaka mwiza. Umudamu wanjye abaturanyi umudamu wanjye Tuyisenge Claude bifuriza abandi bantu bose umwaka mushya cyane cyane n'Abanyarwanda batwumva ari abari mu Rwanda ari n'abari hanze. Nongera nkwifuriza umwaka mushya abantu bitwa abadivantiste bose bakayumva aho bava bose aho bari ku isi baheze amatwi mbabifurije umwaka mushya bakomeze bashikane mu kwizera bumva mugashimira Imana. Murakoze.
Urakoze. Ugire umwaka mwiza. Uzogire umwaka mwiza cyane.
Hanyuma akarindo mwaduha se
deka utubwire ni tutaba tukabona hagufi haze kubura urwanko mugabo. Washaka kahe?
Hari ikora kigira ngira ngo ni international mu Rwanda yitwa Ambassadors of France. Koya.
Ehe.
Chaka indirimbo yawe itaje mu kirere. Ubonye mwayidura byadufasha. Murakoze.
Ego reka turagerageza nibitakunda uno mwanya ndakakwemere ndaza gusaba muhinga bw'ivyimba akagushemwo mu mwanya wa makuru sa 12 uze kuba hafi rero. Gurakoze cyane. Akaririmbo ni ayaya kumuririmbyi Dudu. Turafise na Jean-Claude kundi murongo wa telefone. Jean-Claude Bonane.
Mwiriwe.
Umwaka mwiza Jean-Claude.
Namwe.
Uherere he umwaka wuririye he?
Duherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu karere ka Masisi mu gace bita Busumbano aho duherereye.
Ku mwaka wuhimbaje gute none?
Umwaka twawuhimbaje neza urwo twavuye ku rusengero twagiye gushima Imana kubona yaraturinze ubundi twatugejeje muri aka gahe. Iwacu ni n'ahantu hahora intambara kubona umaze umwaka ribari isinye rikomeye ngo nze gushimira Imana kabisa dutuvuye ku rusengero.
Ni umwaka ngaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muriye mu gihe bariko baratangaza ivyavuye mu matora. Ico kacifashe gute, bimeze gute? Hari ico ikurindirana igishika ivyavuye matora vyarahinduye kuko ngene mahora muhimbaza umwaka?
Yego, nibyo rwose ubu turahindiye kuko bamaze ubu dutangiye umwaka mushya na perezida mushya. Ubwo turarindiye nyine muri uyu mwaka dutangiye turebe wenda ko hari ibyahinduka, niyo mpamvu tutabanyagasani kose baduha amahirwe rwose na perezida wacu watambutse kugira ngo uyu mwaka wo ntube nk'uyu ufite kuko ibibazo byabaye byinshi mu rwo birangiye.
Nuko rero ukaba ushaka kwipfuriza umwaka mwiza abandi?
Yego, ndifuriza umwaka mwiza abantu bose batuye hangaha muri Masisi cyane cyane n'aka karere ndimo ka Busumba. Nifuriza umwaka n'abantu bose bari muri Kicanga n'abantu batuye Mati na Rugogo, abo bantu bose ndabakubwije kabisa.
Urakoze cyane Jean-Claude, ugira umwaka mwiza ngaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uzokubera umwaka mwiza kandi turizera yuko uzogira uruhara mu biganiro byacu byo mu mwaka uza.
Yego kabisa, murakoze cyane kandi ikiganiro buriya turagikunda kuko kiduhuza n'abantu bakomakomeje
urakoze cyane. Nuko rero nipfurize umwaka mwiza abagenzi banje dukorana ngaha anye Nadia Taha, Etienne Karekeza twara kino gisata c'ikirundi n'ikinyarwanda n'umuryango wiwe, ejo ni Mukankusi n'umuryango wiwe, Thomas Kamirindi n'umuryango wiwe, Fidela niyo ngabo nawe nyene n'umuryango wiwe, Frederic Nkundikije n'umuryango wiwe, Oriane Itangishaka n'umuryango wiwe, Hitirwema n'umuryango wiwe, Geoffrey Mutagoma n'umuryango wiwe, Team Ishimwe n'umuryango wiwe, Venuste Nshimiyimana n'umuryango wiwe, n'abandi bagenzi bacu bari mu Burundi, mu Rwanda, murantunga mu Burundi, murazi ko tuhakorera duce ku bakunzi bacu abari mu Rwanda, mugabo n'abamenyesha makuru twakoranye kera imbere yuko tutagishobora gukorana namwe. Bwe tubifurije umwaka mwiza mu Rwanda, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Kenya, muri Tanzania, muri Uganda, tubifurije umwaka mwiza w'amata n'ubuki. Turizera ko tuzobandanya dukorana neza kugira ngo tubandanye kuryohera ugutwi kwabumva ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Sinzibagi mbabaziza
Sinzibagi urukundo rwawe,
akaririmbo ni ayaya ka Dudu ashima imana kuvyiza yakoze kwa tazibagira haico ushima muri 2023 nawe kumbure ijwi rya Amerika turagufasha muri ayo mashimwe yawe bitagenze neza 2024 turi baza kubizogenda neza twakire Steven kundi murongo wa telefone Steven ikaze ku ijwi rya Amerika byazimbye kubera ubunani canke bisanzwe byari byaraduze
Ese tindi ani free niki niko mukajaba yeyi manda manda ba yedeni zanchoa. Kwa kile ilitumali kesi ilitumali kesi malipo.
Hadu zengi viki ubirabzi.
Ini kwa sira jinsi ya fati ni kwa ubofu. Ani mimi baya baya matomati ni ni nusu matomati virazi inje. Ni nusu kwa sababu mancha maiki virazi ni virazi inje kusa umuna vishi mukubiri kwa sana bwako. Ubuzima butera buhindagurika niko umuntu akivuga.
Nuko rero ukaba wifuza kwifuriza umwaka mwiza abandi.
Kandi nambere nabanze nkifuriza umwaka mwiza umujyango wanje. Novuga ababyeyi bambyaye papa na mama Nyandwire Verier na Bigira Silvana bari ngaho mu Kayanza aho bita igati bavuka mu ntara cy'ibitoki komine bukinanyana. Muri zone masango nkaba ndabipfurije umwaka mucasha
urakoze nawe ubwira umwaka mwiza ngaho I Nairobi
naga ntaramukije n'abantu bose bava mu ntara cy'ibitoki ndetse n'abarundi bose abantu bose bakurikira BBC gaho za miryango n'abarundi bose bari mu ntara bari mu gihugu cya Kenya bose ndabaramukije ndabivuze n'umwaka mucasha Imana ibahezigire cyane
urakoze Steven
nakoze namwe
yego turafise n'uwindi twa Osbo Black Kyosina sinzi ko ndarisomye neza Osbo ikaze kwijugya America
Ego murakoze cyane
None igihe zina ryawe ko mbona uko wajyanditse kuri Facebook
Yego yego soma cyane ba ni Osbo Black ni Chongreza
Osbo gute
Osbo Black
Osbo Black
Ego
hama Niko kazina abavyeyi baguhaye
Oya narisize kizina ijyabavyeyi
None ako ka Osbo Black gasigurike
Bo dizina baso rinyene ugwarukanye nabajene n'icene.
Nabajene bakaguhaye.
Eku.
Bisunze iki? Kwa kazina kose kagira ico kavako.
Eh? Menye sizigira byavuye kunyifata tangi nikibano cyangwa tubaduherere.
None urihega Osbo Black.
Aleza na leza ni mkisagara cha Bujumbura, ndi kishure, mwika mnuzi, Iburundi, Egu.
Mwaka mnizi.
What was?
Aho mwika mnuzi, uliku karishu genge mwiki.
Oh, limo ni ya fakulte de psikoloji e de siyansi do redikasyon. Egu.
Wahimba dije kuri kampusi change waratashi.
Nayihimbarije kuri campus kuko biragoye gutaha mu bino bihe uburyo biragora cyane kuko turafite ingorane yo kwiyunguruza mu Burundi bitaro birazinze cyane byasabye nyine ko tutaduga ruguru mu miryango no kuvuga iminsi mikuru ko turayihimbariza nyine mu gisaga
kwihangana no kwihangana Hama rero kaba wifuza kwifuriza umwaka mwiza abanze uno musiga Osbo Black.
Yego, icambere numva umengano banza gushima ko mpawe umurongo kugira ngo nifurize inshuti zanje umwaka mushasha kuko kuri Noheli nari naronde umurongo ndawubura reka mbaze impere kuri mwebwe nyene abamenyesha makuru. Yego no kuri uwo mukuru w'igisata kitangaza makuru mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Etienne Karekezi.
Hanyuma nduge ruguru nipfurize umuryango wanje n'abatoyi banje umwaka mushasha. Na papa wanje sanzwe mu gihugu cya Tanzania. Na mushikanje ari muri Kenya. Ego ni inshuti zanje nyene nazo dusangiye ibanga ryo kwiga muri kaminuza y'u Burundi. Nabo twagiye turabana mu burere butandukanye. Ego amahaba nabifuriza umwaka mushasha wose uzubabere w'amata n'ubuki no kwishugwa. Ego murakoze.
Urakoze cyane kujugira mu mwaka.
Nabifuriza akaririmbo. Nina Siri na ka Israel Mbonyi.
Nina Siri ka Israel Mbonyi reka turagerageza bidakunze. Ndiko ndandukorora uturimbo muri ko murasaba nibitakunda ejo tuzotubashiriramo canke mu makuru turiko turaheza ku mugoro baturaza gushiramo.
Murakoze.
Umugambi mbere y'ukugenda.
Yego.
Izugi America mu mwakuza twatanguye ndiko mvuga mu mwakuza ariko twamaze kuwinjiramo. Muri uno mwaka 2024 turifuza cyane guha uruhara urwaruka abakiri bato abana mbwabo urumva uri mu rwaruka ari nkamwe uvuga ati ndafite icyo nsaba ijuru rya Amerika kuvyerekeye urwaruka ibiganiro wifuza ko tuzoshimikira ko cyane mu rwaruka n'ivya
bo ibiganiro nifuza ko twoshimikira ko kujyanye no rwaruka avec la nouvelle technologie ugwaruka tiro turahendwa cyane ku rugero rwo hejuru. Sanga harabamwe gusamara cyane nibaze yuko navyo bitoje inyuma muza twoshimika ko ego
hama ariko aho muri kaminuza y'u Burundi hariho urwaruka rw'imico ibiri abigeme n'abasore abigemura batubwira ko tubakeneye mu biganiro byacu baba bari he ntitumumva mbwa muri 2024 turashaka amajwi y'abakobwa n'abapfasoni.
No kubahimiriza cyane kubahimiriza ariko nibaza yuko nibaza ikibazo gikunze kuhaba. Burya iyo mu Burundi biragoye gutora umurongo nko ku ijwi rya Amerika uri kurakoresha iradiyo urazi ntibatora cyane ijya ntuze njya shene ino nigerayo.
Turi kuri
jewe akenshi ndabatora nakoresheje application. Ego
nukuza rero abwira abo mwigana b'abapfasoni n'abakobwa yuko nabo nyine tubakeneye amajwi yabo turakeneye cyane.
Ego ngo bikora cyane zo bikora zubamenyesha.
Urakoze cyane zo tubera umwambasadore ngaho muri kaminuza y'u Burundi. Urakoze Os Black.
Ego murakoze cyane namwe mugira ibihe byiza n'umunsi mukuru umwaka mushasha.
Urakoze nawe. Reka duce twakirana Silas Makado ikaze Makado.
Amahoro cyane.
Umwaka mwiza.
Bashwese.
Uherereye
he? Nemereye muri Kampala muri Uganda.
Umwaka uhimbaje neza.
Umwaka wagenze neza nawuhimbaje neza kabisa sinzi inama.
Twebwe natwe twahimbaje neza.
Sera nisa.
Wawuhimbaje gute ngaho muri Uganda?
Aha muri Uganda twawuhimbaje neza kubera barashoboye gufungura ibyo umuntu ashaka turashobora no kwambara turashobora no kujya uko biba bikwiriye.
Hama ukaba wipfurije nde umwaka mwiza mushasha?
Umwaka mushasha mwiza n'abamanda wisurize abazeyi banje aho bari mu cyankuzo muri Nyarutsi nabo tuvuka nabo bose nika nabagenzi bose n'abanzi bose bahereye aho musa n'ubwo n'insinzi n'abantu bamaze nabo bose ndabamare babanzi bose bose kuba sinahero kana sabo ndabifurije umwaka mushasha mwiza.
Yego nawe wewe rero umwaka mushasha mwiza ngaho muri Uganda uzokubere umwaka w'amatano ubuki muri 2024 turifuza ko aho mutwumva muri muzogira uruhara nk'uko mwahoze mu biganiro byacu.
Ego murakoze cyane namwe namwe abamyesha bakuru Muhammad Hamudu hayo murongo twabwifurije umwaka mushasha mwiza.
Urakoze cyane
ariko Jesse ndashobora kumenya ngo nshobora kubakurikirana hano muri Uganda ku mirongo yanyu kuba narababuze narigeze kubumva ariko rimwe ariko mu nyuma ntabarinde ndabagura ku mirongo mwa mukoresha ngaha muri Uganda mu rurimi mu Kinyarwanda no mu Kirundi.
Wowe uri mu kahe karere ka muri Uganda?
Nimu karere nyene hano munyene muri Kampala.
Uri muri Kampala. Urashaka kudura twumva uce kuri wezi tata kaburungu radio yacu akaburungu.com. Hanyuma urumva nkabatwumva bari kuri urumva ijuri yobora ngaho on.
Oya.
Nkabaringa hari haba cakuririyo bura ku murongo wa FM 88 nibiti 9 ariko uciye kuri wezi tataka urungu radio yacu vewa akaburungu com uradusangaho atankomanzi ibiganiro vyacu babiri kibirira.
Murakoze cyane muheza gikwe.
Eh kurakoze na ugire umwaka mwiza. Hijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacabandanya n'ikiganiro muri sanga tuno munsi ni kiganiro twabahebe kugira ngo mutubwire ingene muri ko murahimbaza umwaka munipfurizana umwaka mwiza aho muri ni kwijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Moderation, inspiration. But they nam gay am bed on stanga. On better ebjinsh, on better no mukanga. Overput up ginsh, kuri late night calls. Over for the easy. I'm sick and tired of running after the blue sky. I'm sick and tired of wasting a good time. Come, sit down. Put your feet on my laps, yum yum. I want your groove, na na. The way you speak to me, na na na. Go by the waters, make love. I smoke a little bit, nah, nah. Purimiza, sana. You're opening all my doors. You're pushing me more and more. Purikeza, tane. You keep tripping in my corridor. I'm seeing you more and more. Pretty girl in my corridor. It's nice how you vibing to my new shit. A little bit of ish on your new playlist. Turn it up, it's only 6:30. Take off what you got, you won't need that shit. Kigali lights through your Ray Bans. Gin and juice in your right hand. Follow, let's chit chat. Where you really at? What you really like? I want your groove, na na. The way you speak to me, na na na. Let's go by the waters, make love. Puff it a little bit, na 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 na. Purimiza, sana. You're opening all my doors. You're pushing me more and more. Purikeza, time. Ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda karakaririmbo tuza kamaika kayihura mu gihugu cy'u Rwanda turacabandanya n'ikiganiro muri sanga cuno munsi muratubwira uko muri ko muratangura umwaka w'2024 ico muturindiriye ko mwongera mwipfurizanya umwaka mwiza ku nshuti zanyu aho ziri hatandukanye. Turaza no kuvanga imidiho itandukanye mu ndimi zitandukanye kugira ngo aho muri mushobore kugira umwaka mwiza w'2024.
Chie ni sanga njezi jisenye Kumuchanga ni mwera nuje ndibye Akana keza burja sinapagu fela Nariye ndege nyinchi ni za kiro chana Valentine, Valentine, Valentoko wikanga vite Valentine, Valentine, Valentoko urikurira vite Ivande kumujimba mumaso apana Na na wandi chivi ninda Ichindi na gonos kwa kuhenjereza
akenda nakabonye nubwo kari clean valentine ko bikanga bite valentine kuri kurira bite Sengo twasa kuje Pepi kengo yo sengo ya nyanze we Wanjanya mumfumo senga vangu segura Aga hiji singa tera nguvu ya konjera Tuvu koko ndi kuzirichi Wanze mkongo ngwifu na gatino Wanze konjera kujunde mbuza Wanze wenda tukijire kutapu
Akarimbo ni tugende kari mu mudiho wa mapiano twibaza ko aho muri muriko muragira ibihe byiza ku ijwi rya Amerika turakira Ahmed kaze ku ijwi rya Amerika uherehe ga Ahmed sa nitukumva neza Ahmed Ahmed uratwumva? Ahmed twumva tutariko turamwumva neza ahaherereye baraza gusubira kumuduhamagara muhinga bw'ivyuma mukurindira turabandaye na tugende.
Chibanga ba pampe Uyu munsi ni sande Tura kwichura pusta na sande Kusote kuli Una kubitu buda madida Mama mia Umutosu kutosa inzira Mama lisiki siki hana no musiki Mama lisiki siki nana shaka diki Mama lisiki siki hana no musiki Mama lisiki siki nana shaka diki
Shamba
Yo niki tanga za Chane desh franci bani da mista pini
baby give me your pini give me your pini
Somebody's getting crazy. Bring it down, papi. I want you to put it on me one more time. Oh, you know that you're so happy. Want you to put it on me. Suck it for me. Put it on me. Play it on me.
Uyu munsi urambize icyuye Eje nkwereka icyo bita machine Kanze ndebe uko twaca kashine Mujyana hataza kashine Egituma poto uyitambika ndamuhaza ukoto Aka kajoro njyana mu gusazi Yongera show me your love Oh baby tell me on Put it slow motion Oh baby feel my gun
make me down.
Unnecessary me, nanja na tere mi varanga acha fresh. Ah, the kora kame, nimbo na wani sa shisha ngome tatu. Ah, rama marina, amo samarira, ya, ime na nina. Apime kuchira, rama marina, amo samarira, ya, ume na nina. Apime kuchira.
Ndi bonka ndugabanye gasaba shiraho rido uhanze ubundi honi so bisha mu maguru ubunafunza maso namataru sinjuza muraga kanzu na 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 bikwifata cyo teza mongu keya bombo you know I got more vibes and shows putina n'umwana uvuka inyamirambo
ijwi rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda twakire Dani nawe ku yindi murongo wa telefone Dani ikaze ku ijwi rya America
mukoze
guhere
cyane
umwaka mwiza Dani
Murakoze namwe mwaka mushya.
Uherereye gadane.
Mereye muri Kamonyi hano mu majyepfo y'Rwanda.
Ubunane bwagenze neza.
Ubunane bwagenze neza twagiye gusenga tuvayo twishimana n'imiryango yacu kugeza umwanya. Ndahamya ko ubunane bumeze neza.
Nuko rero ukaba wipfuza kwifuriza umwaka mwiza abande.
Ya natangiye nifuriza umwaka mwiza aba ababyeyi inshuti abanyeshuri twigana I Butare mu kaminuza byanshyira mu ishami ry'amategeko n'abanywanyi bose b'i Amerika ndetse n'abanyarwanda muri rusange n'abatuye bose
urakoze cyane ugira umwaka mwiza na wewe
namwe mugira umwaka mwiza cyane kandi muzabonezerwemo cyane
turakiriye umigisha Kirana Jean-Marie Vianney. Jean-Marie Kadze ku jugi Americana wewe. Jean-Marie Vianney, uratwumva? Jean-Marie Vianney, twumva tatwumva ariko turafite Tiara ku yindi murongo wa telefone. Tiara umwaka mwiza.
Umwaka mwiza, urakoze.
Bonane bonane, wahimbaje gute ga Tiara?
Bonane nahimbaje na familia yanje avukani abagenzi
uri he gatiyaha
ubundi muri Sweden muhira
uri muri Sweden muhira aho muri Sweden muri mu buruhuko bwa Bonane na Noe
kanyen
Tiara irumva turiko turakira amajwi y'abakiri bato ubu tuca tunababaza ururimi bavuga bw'ikirundi kuko hariho abo twumvise baduhamagara bamaze imyaka myinshi bataba mu Burundi bavukiye mu bihugu bitandukanye ariko bakavuga ugo rurimi wewe umaze gihe kingana gute ngaho muri Sweden
Jere navukiye ngaho muri Sweden
ufite imyaka 18 ukabavukiye muri Sweden ninde yakwigishije kirundi na ligati yaha wacigishije gute canke ninde yakikwigishije
Kirundi je naci ni gaha muhere mama na papa mama bavuga kirundi
hama ucucigiraho nk'abandi bakiri bato urumva ufite 18 usanga ururimi batashobora kuruvuga bava mu bihugu bitandukanye Burundi n'u Rwanda ubabwira iki byoroha gute kumenya ubwo rurimi naho utaba waravukiye mu gihugu c'amavuko ya
yo sinzi niba za ushaka kwikirundi nibaza ko byose byoshoboka kandi umva ko bashobora kutagira ubwoba bivuze ko hari benshi bagira ubwoba batashaka kuvuga ko bibaza ko batabishobora mugabo na kibazo bose bashobora kuvuga ikirundi babishaka kandi bagerageje
hanyuma Gatiara mu mwaka twatanguye 2024 ijwi rya Amerika turashaka kuzoha umwanya ukwiriye abana n'abakiri bato ikiganiro wo kumva coshimikira kuki coza kiraba abana n'abakiri bato ugashaka ko gitunganywa gute Yo, sinai, Tiara nuko rero hama wifurije
nabimbire cyo onye
ukaba ushaka kwifuriza umwaka mwiza abandi.
Okay, deja kwifuriza umwaka mwiza natinchunga mi ejenziza kayana an Charlotte aba bukani banje Thailandiza tamen bisa Amili Harimeshi, Vandai.
E Vandai.
Merci mucho. I wonder what since I was had it, Jama. Me for the Unakamita. No way, me for the Unakamita.
Urakoze cyane Tiara utukwifurije umwaka mwiza wowe n'umuryango wawe n'ababyeyi bawe bose n'abavukanye uzogira umwaka mwiza kandi mu mwaka twatanguye turifuza kuzozuraza mu biganiro byacu.
Urakoze
Tiara
umwaka mwiza.
Ego turakina na Marcel kwindi murongo wa telefone. Marcel ikaze ku juri America.
Murakoze cyane kuri kaze kuri abinzi bya Amerika kandi Diane wenda kuramukije imbere ya byose.
Urakoze umwaka mwiza Marseille.
Umwaka mwiza kuri twese. Mbe mererewe mu Rwanda ariko ubu noneho ntabwo ndi Kigali, ndi mu ntara y'Uburengerazuba kano kanya. Mu karere ka Nyabihu ariko ubundi muri rusange ndi muri Konji, ubwo ndi Musanze kuko wanjye ni Musanze mu rugo. Ndashaka rero kwifuriza umwaka mwiza by'umwihariko abagize umuryango wanjye, abana banjye Claire, madamu wanjye Claire, abana banjye Jay na Blessing bagira umwaka mwiza. Nifuriza umwaka mwiza umuryango mvukamo, papa wanjye, bashiki banjye, barumuna banjye na bakuru banjye bose, ndabaramutsa nifuriza umwaka mwiza. Nifuriza kandi umwaka mwiza umuryango nashatsemo, birumvikana nawe ntabwo nawutera. Now we don't think we're going to wonder if umwaka mwiza abantu nasuye. Harimo umudamu witwa Divine n'umuhungu we w'imfura witwa Cedric n'umugabo we Eric. Ndifuriza umwaka mwiza Angelique nawe tugiye gusuruka mu kanya. Ndi mu kibaya kezemo karoti n'ibishyimbo rwose ahantu heza cyane. Mugaze mu Rwanda hari ibiryo. Ndahamya rero abayobozi b'igisata cy'ikirundi cy'ikinyarwanda kuri radiyo mpuzamahanga y'Abanyamerika, abanyamakuru b'abanyarwanda n'abarundi, cyane cyane wewe Diane Nyirimazwe na Oriane Kanshaka na Geoffrey Butagoma, Gurwema n'abandi banyamakuru bose bakorera radiyo Ijwi ry'Amerika, bose ndabaramutsa kandi mbifuriza umwaka mwiza.
Urakoze cyane nawe umwaka mwiza Marcel.
Kana bani wajwe mchangiri wa anje mkuri gira zana Emanuele na hini kuri mwaka 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 padri wa parawasi ya usogo wa wadiyo sozo ya rwenye mwaka 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 mwaka.
Urakoze na uzo giri mwaka wa matano uvuki.
Murakoze cyane rwose bamwe
bibitse. Ego, mu minota indwi gusa turadusozereye ikiganiro cyacu cuno munsi, ariko muri iyo minota indwi turaza kubandanya twakira abatandukanye kugira ngo mubandanye mwifurizanya umwaka mwiza. Ni ku ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
If you wanna see me, I'm here to stay. I will never leave your side. When you're watching on it, you Magdalene. Mumuti makurei, niwa wibera. Deep down on the more, it's a nigga prosha. Nziza nangu sete, ndagukunda. Pretty, pretty, pretty girl for me. Tricky, tricky, I don't know how you do me. Come and tell me that you'll never leave. Pretty, pretty, pretty girl for me. Tricky, tricky, I don't know how you do. You got me falling for you. Baba Samu, baby. She's living my food,
Look in my eyes and tell me what you see, my darling. Yummy, yummy when I kiss you slowly. Taki, taki when I need you. No matter what I do, all I think about is you, baby. If life is a movie, looking so cool, you are my favorite part. Oh my, beautiful, 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 beautiful. Simba no no ni chisa, tari wa side to side. I wanna choose you a billion times and every season. Pretty, pretty, pretty girl for me. Pretty, pretty, I don't know how you do. You got me falling for you. Just wanna see you dive and some more, baby. Ukutei enuku sabiranga. Slowly, taki taki when I need you. No matter what I do, all I think about is you, baby. If life is a movie, looking so cool, you are my favorite part. Oh my, beautiful, 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 beautiful. Simba no no ni chisa, tari wa side to side. I wanna choose you a billion times and every season. Pretty, pretty, pretty girl for me. Pretty, pretty, I don't know how you do. You got me falling for you. Just wanna see you dive and some more, baby. Ukutei enuku sabiranga.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti bakunzi bacu mu kanya turasozera ikiganiro cacu muri sanga cuno munsi ariko mu nkundire nongere ndabipfurize umwaka mwiza w'2024 ku izina rya bagenzi banje bose uzubabere umwaka w'umuti w'amata w'amata n'ubuki umwaka uzobafasha kushika ku byo mwipfuza byose ibyanze muri 2023 tukibaza ku 2024 bizokunda tubifurije no kuri ko uzobabera umwaka mwiza bonamo buri ntambwe nteye ntekereza wowe malo kubahuri n'ingezo ntavaho girl I want to be your Romeo I can't wait to marry you for makoze rero nchuti bakunzi bacu ikiganiro muri sangacu no munsi cha mbere cyo muri 2024 ningaha kigarukiye yakoze na Diataha hamwe na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane nahazo bari kumwe kuri micro turongera mukanya mu indi biganiro bitandukanye tubasigiye akaririmbo bana